Papa wanje ya maikari Wanje ndirja omu nyenga Niba na uzi kunyonga Dagu hao mazo tkwari Gaudida mazendebe Tuna nirkwenda kuheka Yes ni mano omu nyenga Ufakobu ziku tkwara Tungana na fera amanuka Sina jira karuru kawe Urida Yoboda Sunika Yoboda Iburyo ni bumasuwa yobode Jumunyenga Yoboda Imbede Ninyuma Sunika Yoboda Iburyo ni bumasuwa yobode Jumunyenga Yoboda Umwanya uza kumara utwaye ni utuma amenya neza ko ibi bintu bizi Ibi nkubwira si ukubeshya kuba umunyonzi mwiza cyane bisaba uburambe Wowe ngaho urya umunyenga Nunanirwa ndaguheka Sinjya nima n'umunyenga Kereka utazi kunyonga Umuntu w'amayiri kare Yambujije kugira ubugugu Nanakimuzambura na be Mugiye ngifite rigare Urida Yoboda Sunika Yoboda Iburyo ni bumasuwa yobode Jumunyenga Yoboda Imbede Ninyuma Sunika Yoboda Iburyo ni bumasuwa yobode Jumunyenga Yoboda Uratwara n'uyuruha Udakomeza n'unanirwa Nyogerezi ka nyogerezi gari Uragendu nyogerezi gari Number one mu banyonzi Nababiri wabaheka Ukuno mbono ziri gari Kata 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 tuve mu kigare Urida